Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Ndabaramutse mwese nongera ndawe kaze murano makuru muri migwi kirundi ayo nawe mudukunde tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize akababaro agahinda amakenga nivyo birangwa mu asikare b'u Burundi nyuma ya urongoye koperative ya gisirikare asoreye urwandiko rusigura ko amafaranga basikare berutse kubona batazo yahabwa ino nkuru mugenzi wacu Bonfise niyongere araza kuiducira ijya nino Amawe kwa kore guambesha makuru Floriane irangabi ya teye muwaro nagahinda ajo bishikizwa numuhari ina mahoro Mali Luize wali chakarongo yu muhari akavuga ko bibabaje kandi bihonyanga gateka kazi na muno wano makuru tuza kubigaruka ko Senare intango ya Musaga ni mumanuko bw'igisagara cha Bujumbura girizwa kwivanga matati y'umuryango muhisi bukwebera Silvestre aho impande zibiri zazishamiye zumvikanye senare yoyo irarahira arenga ko badashobora kumvikana muna makuru taza kubigaruka ko amakuru saya gusa mukanya idonido riyagize
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
nkuko nako ndabibwira mu cambake amakenga ni menshi mu basirikare nyuma ya urongoye koperative ya gisirikare asoreye urwandiko rusigura ko amafaranga abasirikare baherutse kubona bongewe aba yaragumijwe ku makonte ibyo bita compte bloqué mu rugo rwandiko mutegetsa avuga ko ari bijanye n'ubuhinga bushasha bwo guhemba mu gihe umukuru w'ibiro vya gisirikare we yaruse gusora urwandiko ruvuga ko utunenge twibonekeje mu guhemba canke kongera imicara abasirikare tuzokosorwa mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu inkuru twateguriwe na Bonfise niyongera
Abasirikare na polisi basaba ibiro by'umukuru w'igihugu kurikanura no gukukiranira hafi ikibazo cyabo kuko ngo muhango n'ivyo baronkejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu bashobora kubinyagwa kuko niko abaduhaye amakuru bavuga bari baherutse kongerwa amafaranga y'agahembo mbere bakaba bari baragaragaje umunezero udasanzwe bashimira umukuru w'igihugu kuko atayaza amasigara cicaro bari berekanye kandi utunenge twaranze iryo yongerwa ry'amafaranga ushaka basanga hari amafaranga ku makonti yabo batemerewe gukura ko yanditse ko bloqué mu rurimi rw'igifaransa ibiro bya gisirikare ntibyatevye kumenyesha kutwo tunenge twibonekeje tugiye gukosorwa vuba kandi ko bazoca babibona mu gahembo ku kwezi kwa gatanu biri mu butumwa bita message bwarungitswe mu makamba atandukanye n'amadivision y'igihugu ubwo butumwa bwari bwatumye abasirikare n'abapolisi barema mu gihe bari bagumye bibaza ingene amafaranga baku makonti yabo ntibikunde ko bayakura ko mwizero usa nuko waheze akayombekera aho baboneye ubuyobozi bukuru bwa koperative Secadem buvuga ko ayo mafaranga arayo gucungera konti kubijanye n'ubuhinga bushasha bwo guhemba biciye ku matelefone insiguro itanyuza abasirikare baganiriye n'uruganda rwa radio inzamba gateka kawe basaba nyabuna ibiro by'umukuru w'igihugu gukukiranira hafi ico kibazo haratekanijwe ibiganiro mu ntara za gisirikare bita division zitandukanye kuva mu ntango zindwiza abasirikare bakaba biteze ko mu bizovugwa ico kibazo kitazosigara inyuma na cyane cyane ko biri mu ntumbero y'umukuru w'igihugu kwa toba haki umusirikare cyangwa umupolisi akora akazi kiwe atagononokewe arangwa n'imyidogo kuri ibyo bibazo byose uruganda rwa radio inzamba gateka kawe ntiturashobora kumenya ico umuvugizi w'igisirikare abivuga ko
Bonfise niyongera urakeduye mu gisata cy'ukumenyesha makuru amabari kwakorerwa mu menyesha makuru Florian Irangabiye arateye umubabaro n'agahinda uretse ko afunzwe ku karenganyo ngo nta n'umwe yararekuriwe kumugirira nabi haba ku mubiri canke mu majambo ibyo bishikizwa na Marie Louise Baricako arongoye muhari inamahoro abishikirije mu gihe umenyesha makuru yakubaguye ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kabiri n'urongoye ibohero rya Muyinga umenyesha makuru asanzwe afungiwemwo tumuviriza
ivyashikiye Florian rero ejo aho bavuga yuko umukuru w'ibohero n'abamuherekeje boba barinjiye mu gisata c'abakenyezi bakagenda batumbereye igitanda ciwe bagatangura kumusaka, bamutaburira utuntu twiwe, bamukankamira, uwo mukuru amubwira ngo azoteba yumva icari, yongera avuga ngo kwirata kwa Florian kuzoteba guhere, abagore bose bari ngaho bandi barumigwa, barabura ibibaye. Ategetse rero ngo batware iradio ya Floriane, abo bagore bose ngo babaci bavuze induru, wa mukuru w'ibohero acaramaramara. Atangura gutuka Floriane, amwagiriza ngo niwe yabwiye abo bagore gukoma induru ngo niwe yabagumuye. Arongera ngo amutunga urutoki, amubwira ngo azogaruka, ngo kandi azomubona. Ngo yoba yavugana n'inziko nyinshi n'urwanko rw'amacakubiri. Ibyo Floriane abayemwo kuva hagarika ni ibintu bigaragaza ko adafashwe nka kiremwa muntu kandi ko adasonewe na gatoyi. Ukumukubagura no kumubwira amajambo akomeretsa nk'uko tubyumva biramaramaje n'ukuri intwaro y'igihugu cacu. Abayijejwe nta gaciro namba, nta no gusonera abo bitwa ngo barajejwe gutwara. Nta gaciro babaha, ntibabasonera, ntibabona ko ari abantu nk'abandi, ntibabona ko ari abantu kiremwa muntu.
Tukimakura janye n'ubutungane nyene, Sentare y'intango ya Musaga mu gisagara ca Bujumbura iragizwa kwivanga matati umuryango muhisi ukwebera Silvestre. Ayimande zibiri zazishamiranye zumvikanye na matata ari hagati y'abana bo ku mugore wa mbere batumvikana nabo ku mugore wa kabiri. Umuryango ukaba ubabazwa n'ukungene urongoye Sentare y'intango ya Musaga yatanze itegeko ryo kugara amazu y'abapangayi batigeze babagisha inama kugira bakuremo utuntu twabo. Muri iki gihe bakaba babayeho mu buzima bugoye kandi ayo matati atabega. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Valerie Muco.
Abana b'umuryango wa Bukweberi Silvestre bo ku mugore wa kabiri nibo babanje kwitura umuryango kugira ibisigi by'umubyeyi wabo bashobore kubibasangiza bose. Abana baba imwaro inyakararo bashaka nabo kandi ko baza bararonka ku mafaranga apangishijwe amazu yo ku Musaga yasizwe na se. Abana bo ku mugore wa kabiri kandi bagasaba ko baronswa ku matongo ya ruguru inyakararo. Muri iki gihe umuryango ukaba warabafashije kumvikana baranasohora icegeranyo kibigaragaza. Ariko rero abana bo ku mugore wa mbere bakaba bari baramaze kwitura Sentare y'intango ya Musaga, ariko abo bana bose bakaba baramaze kumvikana ko bagiye gusangira ibisigi by'umubyeyi wabo. Icavuye gitangaza bamwe nuko Anita Nyabenda arongoye Sentare ya Musaga yaciye atanga itegeko ko hugagwa amazu yose ari muri ico kibanza mu gihe Sentare yari yategetse ko amafaranga azova mu gupangisha amazu azorashigwa ku bubiko bwa Sentare buri muri banke buri mu ibanke kugira ntibize bisubire gutera induru.
Ntibyakeze abo bana barashoboye abo bafere n'abafere babo kugira baganire baragenda baduka ngo ruguru baraganira barumvikana ko bagomba kugabura bose barabisezerana. Bahejeje kubisezerana babanje baruguru baravuga ati nibyo muri Sentare reka tube tubihagarikije. Hama rero abo bana baragenda baricara ngo barinforma imiryango baravuga ati sinanima twumvikanye tugomba kugabura. Abo baruguru harimo umuhungu mukuru niwe ari responsable y'ibyo bibazo byose niwe abihagazemo acaragenda abwira president wa Sentare yo ku Musaga yitwa Nyabenda Anita. Nawe nyine baramuhaye ruswa paske ibintu yari yakoze n'ibintu bidashobotse n'ibintu mu Burundi bitukishije ubutungane.
Abegereye uwo muryango wa Bukweberi bagasaba ko ubutungane bwotunganiriza abo bana na cane cane bukubahiriza agateka k'abari bapanze muri ayo mazu basowe batigeze babimenyeshwa kugira barondera handi baja.
Sentare iraza izana amagufuri, harimo amaresitora, harimo abadandaza amata, harimo abadoda, harimo abakora imirimo itandukanye, bose yabataye hanze. Ibaza umuntu atetse resitora bakamusohorera indya, ibaza umuntu atetse amata bakamusohorera amata, barabahagararira gushika na bintu byose babiterera hanze, birababaza izuba riva. Ni ukuvuga yuko abapangayo batesheje agakeka kabo, birababaje. Igihugu kirimo abantu, kirimo abagabo, umukuru w'igihugu turamuhamagaye atabara izo mfubyi zisigaye mu kangarateke. Marikeke zari zifite izo papa we bafite.
Uruganda gwaraje Nzamba agateka kawe gwahamagaye kuri telefone umufasoni Anita Nyabenda kugira agire ico avuze kuri iyo myidogo yatubwiye ko wewe yashize mu ngiro urubanza gwaciwe na sentare nkuru ariko ntiyashimye ko tubanda yatuvugana kugira tumubaze ibijanye n'ayo matati yagirizwa gukamisha
Fareho umuco nawe nyine turamushimiye mu gisata cy'ubutunga n'umushiza manza kizigenzo wa Republika mu ntara ya Makamba ni umanuko bw'igihugu aritiranye ivyajejwe no kunywanya umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uko niko umushingwa manza Felix Niyonkuru abona inyifato ya Claver Sabushimike nyuma yaho atangiye itegeko ryo kurekuza imbonerakure z'ibizo muri komine Kibago zafatanye amadirisha y'ingoro y'umugambwe CNR muri komine muri iyo komine nyene ku bwa Felix Niyonkuru ngo iyo ngendo iri mu nzitizi zikomeye zo kunywanisha abarundi tumukurikire
Iyo ni ifato y'umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Makamba yukutegeka inyamiramabi ya muri komine Kibago yari ifise dosiye y'imbonerakure zibiri zari zafashwe zifatanwa amadirisha yari yakuwe ku ngoro y'umugambwe Senere twovuga yuko ariyo rutera ivyatsi kuko ntijanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi aha twovuga ko nko mu gace k'ingingo ya gatatu y'igitabo cy'amategeko y'ingene imanza z'ivyaha zitohozwa kandi zikaburanishwa iravuga neza ko inyamiramabi ijejwe kurondera abantu bakoze ivyaha ikarondera n'ivyemezo byose n'ibindi bitandukanye bija muri dosiye maze amaze kuvyegeranya niho inyamiramabi ibirungikira umushikiriza manza ivyo byose bimushikiriye nawe aragira amatohoza yiwe ni nawe wenyene afise uburenganzira bwo guha intumbero dosiye ashobora kubika iyo dosiye yabonye yuko atavyemezo bikwiye bihari ibyo bita classement sans suite canke akarungika iyo dosiye imbere ya sentare ibifitiye ububasha aha rero twovuga ko ivyakozwe no mushikiriza manza tubona ko biri muri rwarukwikirane rwo gusasira indavi kibi mu kudahana abakoze ivyaha ku ruhande rumwe ikambiri no kutamenya gutandukanya ivyakaza jejwe n'ivy'umugambwe uri ku butegetsi canke abanyamugambwe ukudahana rero bikaba bifite ingaruka mbi cyane cyane mu gihugu kubera iyo abanyagihugu babona hari kudahana ni hamwe tubona batangiye kwihanira kubera batagifise icyizere ku butungane igihugu nacyo kikaba kica cinjira mu bihe bidasanzwe kuko abantu bose baba ariko baracanamo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
twateguriye arabandanye tukiri muri ntara ya Makamba nyene bamwe mu barongoye bitumba muri komini Nyanzaraki ntara ya Makamba baragizwa kunyuruza amafaranga atozwa nk'amande kwandika ibitigiri bidahuye mu biharuro no mu majambo kubitasi batanga kubarenza ibiciro ku binyobwa vya Bwarudi hejuru y'ivyo ngo banaca ihadabo mu manyanga kuko ikosa ridahanwa kwa barengeje ibiciro Ido ni ido na kahindo dusabe.
Nkuko bivugwa namwe mu bafisi ubunyoro muri komine Nyanzarake bamwe mu barongoye imitumba baranyuruza amatungo y'amakomine babicishije mu kwandika nabi kandi nkana ku bitansi batoreza ko amande akarorero ka hafi bavuga abantu baheruka gucibwa ihadabu yo kurenza ibiciro ku binyobwa vya Bralurdi na Bukuru Celestin arongoye umutumba buheka wa komine Nyanzarake aba akavuga ko baciwe ubunywero bune bwose bwahawe ubitansi aho mu biharuro handitswe amafaranga 50,000 y'amarundi ariko amajambo akandikwa amafaranga 5,000 ibyo ngo bikaba byakozwe ku bunywero bune bwose bwaciwe iryo hadabu ryo kurenza ibiciro abo baciwe hadabu bose bakibaza ingene bose byanditse kumwe kandi baciwe amande iminsi itandukanye bavuga ko ibyo abigira nkana akabaca amafaranga 50,000 ariko muri komine akinjira 5,000 yitwaje ko yoba yihenze kuri ibyo byose uwarongoye mutumba buheka Bukuru Celestin ngo akoresha akarenganyo mu guci hadabu kuko ngo akarira ububare bukoramwe bakobwa ubwo ngo bukayacibwa kubera abo bigeme boba baba bamwankiye kugiranira imigenderanire ubudakoramwe bigeme cyangwa bigeme bemeye kugiranira imigenderanire burarenza ibiciro ntibukomakomwe bibaza kandi ngene ivyo bikogwa abarongoye komine batabisuzuma mu gihe ayatanzwe yose bategezwe kuraba ko ayo bazanye ahuye n'ivyanditse ku bitasi kuri ivyo yagirizwa radio inzamba twagerageje kurondera kuri telefone Celestin Bukuru arongoye mutumba wa Buheka kugira tumenye ico abivuga ko ariko turamukena banyagihugu basaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gukurikirana ico kibazo.
Tuve muri Makamba mu manuko bw'igihugu tuje mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kayanza abari n'ibicayi bo mu ntara ya Kayanza basaba leta ko yoduza igiciro ku kilo c'amababi mabisi icayi kwa mafaranga ¥280 ku kilo baronka ari nica nikize uravyigene ubuzima busigaye buzimbye cyane bavuga kandi ko ico gitegwa gisaba n'uburyo bwinshi ni guru ya Josephine Johnson Nkunzimana.
Aho barimye bicayi bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko igitego cy'icayi gisaba uburyo bwinshi cyane ariko amafaranga ¥280 ku kilo atacamariye uravye uburyo bakoresha kuva mu ntango gushika mu ishogo ryacu. Abo barimye bakavuga ko n'ibiciro by'ibindi bintu nka byose byamaze kuduga ku masoko basaba ku kilo cy'amababi leta yo kigura amafaranga igihumbi.
Ibintu byose byaradzinze ni ukuvuga rero bakwiye kuraba bagakongeza amafaranga kuko duharuye nk'uko ntibari gusoroma no mu mvura n'ubunyerere n'akandi n'umukozi umuhembye cyangwa ku kibagala bakwiye kuraba amafaranga bakatwongeza kuko ¥280 n'amahera amatayi ku kilo nta kintu kishikugwa ku kilo ¥280 mu gihugu cy'u Burundi n'ibiburiburi icyayi cyagikwiye nk'amahera igihumbi duharuye kizana amafaranga y'akarusho rwose urumva mugabo shebwe nta dushikije urabona angeri baduhaye ikiro ¥500 bagashaka kugurira amahera ¥280 umva tutatuli ko tuwakorera abo jena saba wasi yuko baduha basi nkiti hombi kabisa nihere kubagara ugaharuri soroma nukushora nukuri ndira jekito hende kwa wuhumbere wa meza wa kiwa jiye umushikiranga anjari hige za utangi tege kujubu hemba kuhishuna vitaan aliku huwa na reza mirongi vila vitaan.
Hakaba hari haizi mia kibili amababi yicayi kukiro yonge weko mafaranga ¥30 inyuma y'imyaka 9 yari heze kigugo mafaranga ¥250 ivyo biruko mu gihe leta yarutse kongera amafaranga ¥280 ku kilo cikawa y'ibiturumbwe aho cavuye ku mafaranga ¥80 kikaja ku mafaranga ¥180 ivyo leta ikaba yabikoze inyuma y'imyidogo barimye ibico gitegwa bari bamaze imyaka batura leta.
Mugisata cyacu cy'ubudandaje ubwo ubuyobozi bw'ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN umenyesha ko bwifise agahaze mu kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa bimwe bimwe mu nama yahuje abaserukira isoko rusangi ku mugabane wa Afrika yabereye mu gisagara cya Bujumbura kuri wa gatatu. Sindayikengera arongoye BBN yavuze ko ibyo biheza bigatuma hari ibidandazwa byo mu Burundi bidaheza ngo bije ku isoko mpuzamakungu ariko akamenyesha ko babandanje babisaba kugira ico kibazo gitorego butiku
ibituma byuko ibidandazwa byacu bitagenda mu makungu bitagoranye ni byinshi cyane cyane twebwe ikintu kitufata gose nuko BBN itari certifié système nokuvuga iki hari ha ma certification système international iyo uyafise ivyo ukoze biremegwa nivyo wemeje bigashoka tangorane ico ngiye bazo twamaze guhagurukira nkubu turiko turarondera certification système zishika zine kandi tuzoronka vuba izo certification système tuzirose ayandi makungu arabimenya kuko turagira notification kuburyo ibyo tuzoshora byemejwe na BBN bizoca bijya haba muri Arso haba ni mu yandi makungu ntangorane nimwe izohaba. Icyo kibazo turagifise mu minwe turiko turagikorera ko nk'ubu izo certificat systeme zine izo 9001 iraba lo management de la carte générale izo 17021 iyo iraba ingene dushobora gukora inspection y'ibintu aramahingurira ariki hanyuma izo 17025 ni yaraba accreditation d'un laboratoire byo zikoze zemegwe hakabaho n'izindi turiko turarondera izo zose turiko turazirondera kandi turizeye yuko bizokunda ico nico kintu gikuru kizotuma ibintu by'iwacu bigenda batarinda kwirwa barasubira gupima.
Ano makuru tabanje mu gisata cy'impunzi bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu gisagara cha Rirongwe mu gihugu cha Malawi bazindutse bagarikwa n'igipolisi cy'ico gihugu mu gitondo cyo kunwa gatatu kikabasaba ibyangombwa batari bake baciye bajanwa mu ibohero rikuru abandi barahunga mu gihe hari abicinyegeje leta ya Malawi ngo ifite umugambi uko impunzi zose ziba mu gisagara zifatwa zikajyanwa mu ikambi impunzi ya zarekwa muri ico gihugu. Inkuru twaza mugenzi wacu Evelyn Mukeshimana.
Aho wa mukwabo wabereye cyane cyane ni ku kilometero 5 uvuye ku mugwa mukuru Lilongwe. Hari saa 9 z'ijoro ryo kuwa kabiri rishira kuri wa gatatu, ariko ipolisi cya Malawi kiraba iby'uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu immigration mu Gifaransa cyashwaye mu mpunzi ziva mu bihugu bitandukanye cyane cyane iz'Abarundi, kibasaba impapuro z'indangampunzi. Abatazerekanye ngo bacaburizwa imiduga bakajanwa mu ibohero nkuko ino munzi y'umurundi ibitubwira.
Bavyutse hafi ya 10 abandi saha 9 bizanye n'ibikorwa umuhara akarakwa kugira ngo arabe ko ubuzima bwogenda ibyo bya misi yose, ariko benshi bagiye gushika bakoreye ibikorwa se nk'abaye kuzana nko kurangura utuntu mu kazi n'iki asanga migrasi yabarindiriye na polisi, ariko n'abantu ngo bitwaje peso abafata bo muri area 56 barafatwa, area 55 barafatwa, aho bita kandi kore kwa Ngona kwa Kauma Ntandire n'ahandi.
Ino munzi irerekana ko atavya ngombwa benshi bafise byo kuba hanze y'ikambi ya Zareka.
Ibyangombwa mwana bya busiste yose giye kora dukoresha nk'impapuro bita amafomo nibyo buryo mwana twagenda bijyanye n'impunzi ashobora kuba byo kigendana kerekana yuko ari impunzi, ariko ibyo nta byangombwa byerekana yuko tuba hanze y'inkambi.
Leta ya Malawi yoyo ifite umugambi wo kwirukana impunzi zose ziri mu bisagara ibijane mu ikambi ya Zareka mu kubahiriza itegeko ryo mu 1989 rigenga impunzi muri ico gihugu, nk'uko bishikirizwa n'urunani Inua Advocacy ruharanira agateka k'impunzi mu gihugu ca Malawi.
Dusozere ano makuru kuri ino nkuru ivunaguye. Abantu batatu barabaze gukomeretswa kuva mu ntango zinondwe imikambi y'impunzi z'Abarundi rusenda mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava muri iyo nkambi yemeza ko uri inyuma y'ubwo bubisha ari umugwanyi wo mu mugwi waba Mayimayi ku mvo zitaramenyekana. Kubera amahiri bakubiswe bamwe ntibacicara, uwundi ntakiriza n'ukuboko. Aya makuru akaba yemezwa n'umuvugizi w'userukira impunzi muri iyo kambi. Nino ngacyo dusozera ayo makuru yacu. Dushimire mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Ale majeste barengana yabashikirije nkandi ayikurije kuronegwa mu byanyu no mu banyu ubwiteka niteka.